Nzamba.
Nzambira samirana.
Amakuru na Eddie Claude Nini na Hatwe.
Turikumusi wa kabiri n'igenekerezo rya 2019 mu Kakaro mu mwaka wa 2025 sangwe ikaze nshuti namwe bagenzi ba Radio Inzamba gateka kawe murano makuru twateguriye ayo nayo tukaba tugira tuahere ku ngingo nkuru ziyagize. Abasoda b'abarundi bashika 200 bari barafashwe mpiri n'umuhari AFC M23 barashikijwe igisirikare c'u Burundi. Abo basirikare bari hakanywe n'igihugu c'u Burundi uhereye ku mukuru w'igihugu bakabashikiye mu ikambi ya Bataillon Support Première Division ya Hoze yitwa Kamuha. Makuru twateguriye kandi hari umuryango umaze hafi ameza abiri uturatuzwa n'ababanyi ku mutumba Murumbaga ni muri zone Rukecho komine Ngozi wo muryango bakabagiriza uburozi. Muri kino gihe abajejwe intwaro n'umutekano bakaba babaye barawuhungisha inyuma yaho n'inzu y'uwo muryango ituririwe n'abantu bataramenyekana. Naye ikibazo cyo kuyunguruza kirateye umutima uhagaze abanyagihugu mu mihingo itandukanye mu gihugu. Murano makuru turakubitira muri Burunga na Kayanza aho abanyagihugu bari bafise ingendo z'akazi cyo kimwe n'abadandaza batakigira ayo bakira nayo bamira. Mwishirahamwe ry'abunguruza abantu atrabu bo basaba ibiganiro byihuta na leta kugira umuti urama ubonekwe. Zari zimwe mu ngingo nkuru zigize ano makuru mu kanya turinjira mwidonido.
Urakeneye kumenya makuru y'imvaho umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Inzamba akaburungu org.
Eddie Claude ninazo kuri mikongo mwamaze kubyumva ndasubiye kubaha ikaze murano makuru. Mu makuru y'umutekano muke ibiziga bibiri by'abakenyezi vyatowe mu gatondo ko kuri uyu wa kabiri ku mutumba wa Nyamugari ni muri komine ya Nyanza mu ntara ya Burunga. Ibyo biziga vyatowe bikaba byamenyekanye ku mazina ya Nishimwe Georgette na Nyabenda Janine. Amakuru ava muri ako gace amenyesha ko abakenyezi bari bagiye gusenya udukwi mu ishamba cimeza rya Rubungu. Abajejwe ibidukikije baca babiruka ko nabo baratembagara baba baritavye Imana. Nzego z'igipolisi no mu ntwaro bakaba bemeza ayo makuru aho bavuga ko amatohoza kuvyabaye azayatanguye kugira hamenyekane icishe abakenyezi. Tukiri mu yajanye n'umutekano kandi abasoda b'abarundi bashika 200 bari barafashwe mpiri n'umuhari AFC M23 barashikirijwe igisirikare c'u Burundi. Abasirikare amakuru ava mu gisirikare avuga ko bashikiye mu ikambi ya Bataillon Support Première Division ya Hoze yitwa Kamuha. Bamwe mu begereye imiryango y'abo basirikare baremeza ayo makuru. Mu gisirikare c'u Burundi canke mu muhari M23 naco barashikiriza kuri iryo rekugwa ry'abo basirikare. Icyo bikoze abo basirikare bari hakanywe n'umukuru w'igihugu hamwe n'umuvugizi w'igisirikare General de Brigade Gaspar Baratuza. Abasirikare akaba ari umugwi wa kabiri urekuwe n'uwo muhari AFC M23 inyuma y'irekugwa ry'umusirikare w'umwigeme Marie Gorette Nkurunziza yari yafatiwe mu ntara ya Kivu mu bumanuko haraheze hafi amezi abiri. Radio Inzamba gateka kawe turabandanya n'amakuru twateguriye. Hari umuryango umaze hafi amezi abiri uturatuzwa n'ababanyi ku mutumba Murumbanga ni muri zone ya Rukecho komine Ngozi. Uwo muryango ukaba wagiriza uburozi. Inzu y'uwo muryango ikaba yaraturiwe. Ubu uwo muryango ukaba urara mu mashure iruhande y'ibiro vya zone Rukecho. Inkuru tubaza mugenzi wacu Jean Baptiste Bireha.
Nkuko amakuru ava muri bamwe mu begereye uyu muryango wabitumenyesha ngo uyu muryango ugizwe n'abantu barenga indwi haraciye amezi hafi abiri baturatuzwa n'umuryango babana babagiriza ko aribo babarugera abantu bamaze iminsi bapfa. Ayo makuru atumenyesha ko umukuru wa zone Rukecho ari kumwe n'abapolisi ngo bahavuye baza kuri uyu mutumba barumviriza abanyagihugu baca bagenda bajanye uyo muryango aho ubu urara mu mashure ari ruhande ibiro bya zone Rukecu.
Sisa baba mu mashure ari impande ibiro bya zone Rukecu. Mose wakane wirwe turangije bari bahamagaje abatware mukuru agakimbiri conseiller ariwe mukuru w'umutumba na nyumba kumi na mwene wabo n'uyo mugabo nyene Alphonse apeje arabapfunga hanyuma bukeye kuwa kane arabarekura sinzi ngira abo babarabuze ibyabo na canke ibyemezo uwo mugabo akiva ku mutumba havuye haturigwa inzu yiwe nayo ariko gushika ubu nta wundi wayituriwe uwariwe nibaza ko peje yari akiye mu matohoza kubera ari ko yomenya waturiye iyo nzu gushika ubu ntituzi amaherezo y'uwo muryango kuzogumuba ku izoni cyanke ko bazoja kuyitonga ahandi cyanke ko bazogaruka kuba kuri iyo mutumba.
Ibyo biruko mu gihe mu ntara zimwe zimwe hakunze kwibonekeza abantu bicwa bahogwa ko ari abaruzi. Uruganda rwa Radio Inzamba hagati ya Kawe twagerageje kurondera mukuru wa zone Rukecu kugira ngo atange umuco kuri icyo kibazo cy'umuryango, ariko ntitwashoboye kumurunka kuri telefone yiwe ngendanwa.
Jean Baptiste Bireha, urakenuye twandanirize ano makuru kuri zino nkuru zivunaguye aho abagabo babiri baraye bahanwe ku cyaha cyo kudandaza inzoga za Brarudi ku giciro kirengeye icyashinzwe na Leta. Senari nkuru y'igihugu ya Rumonge mu rubanza rw'ikibiriraho yaraye iciriye mbaza umutima Audace na Bikorimana Richard munyororo w'amezi atandatu yahadawe umuriyoni w'amafaranga y'amarundi hamwe n'indishi ya Leta ingana n'amafaranga ibihumbi amajana atanu kuri umwe wese. Bagizwa kuba barahungabanije ubutunzi bw'igihugu mu kudandaza ibinyobwa vya Brarudi ku giciro kirengeye cashinzwe na Leta. Makazi ya amajana 293 y'ibinyobwa yari yafashwe yaciye agurishwa na parake yarumonge aho nyene kubadandaza. Amafaranga aja mu kigega cha Leta ibidaje bizosubizwa ishiramwe Brarudi. Ubwo rubanza rukaba rwabereye iBuyengero intara ya Burunga aho sentare yari yiyunguruje. Muri ico gisata nyene umudandaza yitwa Saguye acuruza ibinyobwa bihingurwa n'ishirahamwe Brarudi hafi isoko rya Kobero muri zone Butarugera muri komine Butihinda intara ya Buhumuza arafungiwe mu gasho k'iyo zone guhera mu ijoro ryakeye yagirizwa kunyegeza inzoga akazima abanyagihugu kugira azigurishe ku giciro kinini c'amahera 8,000 ku icupa nkuko amakuru ava mu ntwaro iButarugera avyemeza. Misakwa ryabaye ahakorera uwo mudandaza bamusanganye mu cumba ryamamwo amakazi ya Muster harimwo zibiri ntonto n'ikaziye imwe y'amacupa manini hamwe n'amakaziye atanu ya Primus. Inzoga yafatanywe zaciye zitwagwa ku kirindiro c'inyamiramabi ku mupaka w'Ikobero. Bamwe mu banyagihugu barashima ico gikorwa co gutuza abikika mu kiza abandi bakanegura ko hafatwa abadandaza bato bagatanga karorero ku gisongerezi mu gipolisi acuruza inzoga mu bunywero burenga butatu ku mugwa mukuru wa komine Muhinga ku giciro gisumba ico mu mazu ya kiringenzi akomakomeye ariko ntakomwa komwe.
Inzamba
Kajo Inzamba gateka Kawe turabandanya n'amakuru twabateguriye twandanirize mu gisata cy'ubutunzi n'imibano. Abanyagihugu bafata ingendo mu ntara ya Burunga baja mu zindi ntara no mu gisagara cya Bujumbura bamenyesha ko batorohewe kuva ku munsi w'Imana kuko abunguruza abantu bahagaritse akazi. Iyo ngingo ikaba iriko ikora ko cyane cyane abari bafite ingendo z'akazi canke abaja kwivuza hadasigaye inyuma abadandaza baja kurangura mu zindi ntara mu gihe abunguruza abantu bavuga ko badasubira gukora igitoro kitabonetse abiyunguruza basaba nabo nyene Leta gutorera umuti ico kibazo nkuko tubibwirwa na mugenzi wacu Julienne Muzinga.
Haraheze iminsi itatu ingendo ziva canke zijabuka ku mugwa mukuru w'intara ya Burunga zihagaritswe, abatwara ibintu n'abantu nabo bakaba barahagaritse gukora. Ivyo vyagize ingaruka zikomeye ku buzima n'ubutunzi bw'abanyagihugu kukibanza cyategerejwe imodoka imakamba abashaka kwiyunguruza bariko baridoga abatari bake bamaze iminsi ibiri barindira imodoka ariko nta nimiboneka abafite ingendo zihuta harimo abemeguriye amafaranga menshi cyane kugira bashiki yo baja umugabo umwe twahasanze yatubwiye ko yavuye imakamba gushika mu gisagara cha Bujumbura ku ipikipiki kwera ko yarafite isango ridasiba avuga ko yarije amafaranga amarundi 180 bakagenda ari batatu kuri moto imwe gushika i Bujumbura abakenyezi bakora urudandazwa nibo bahahombe abagomba kuja kugurishiriza inyanza raki canke bururi bafite imboga itomate ilingaringa baratakarije byinshi kuko banindira imodoka barazibura abakenyezi bavuga ko batashoboye gupakiza ibidandazo byabo ku mamoto nkuko abandi bagenda atamizigo babigira bavuga ko ubucuruzi bwabo bwari buhagaze kuri ibyo bidandazwa bigizwe n'imboga hanini bemeza ko bahagirira uruhombo abunguruza abantu nabo bavuga ko badashoboye gukora kubera ko bataronse igitoro ku mastasiyo asanzwe ariko umugwa mukuru wa Burunga beno kuyandi makomine bavuga ko bategekwa gukora ku giciro cya leta ariko igitoro bagikura ku masoko ya magendo canke mu gihugu cya Tanzania nkuko bisigugwa n'umwe mu batwara imodokari aba batwara abantu n'ibintu bavuga ko n'igihe babonye igitoro mu Burundi kimara imitsi mike imbere benshi nyimana kironke hanyuma bagasubira kukirondera Tanzania uwa mafaranga 1,000,000 by'amashiringi ya Tanzania avuruwa mafaranga 1,305,000 by'amarundi bikaba bibatera uruhombo abiyunguruza bobo basaba ko leta yo bafasha mu kugabanya ibiciro by'ingendo canke ko ibituma igitoro kiboneka ku mastasiyo mu gihe ibintu byarushirije kuba bibi buramatari w'intara ya Burunga Parfait Mbonyibuka yatumye ko inama kuri uyu wa gatatu iyo nama yatumye ko abakozi bo mu gisata cyo kunguruza abantu n'ibintu abategetsi mu ntwaro igipolisi yamwe igendereza kugira barabo uburyo iyo ngorane yova mu nzira ariko gushika ubu ingendo ziracahagaze n'abanyagihugu nabo bakeneye kwiyunguruza buzuye parking
cyane mu gizinga tugukengurukire no mu ntara ya Butanyerera muri commune ya Kayanza urujanuruza kubafata ingendo bava muri iyo commune baja mu zindi ntara canke mu gisagara cha Bujumbura kwarahagaze kwakoresha imodoka rusangi ingaruka mbizi gizwe no gusiba kuri bamwe amasango bari bafise mu zindi ntara kutaja kurangura mu zindi ntara nkuko vyahora nivyo vyugarije abanyagihugu bo muri iyo ntara nkuko tubigwirwa na Pacifique Nkeshimana
abifuza kuyunguruza bamaze iminsi ibiri bazenduka bicara ku gitoro c'imiduga kiri ku isoko nkuru ya Kayanza ariko bikarangira basubiye iyo baje bava muri abo hagwiriyemo abari bafise amasango atandukanye mu zindi ntara no mu gisagara cha Bujumbura zaba iz'akazi izo kwivuza n'izo kurangura ibidandazwa uwundi mugwi niwo abanyagihugu baja ku zindi ntara kuramukanya abaganiriye na radio Inzamba gateka kawe bavuga ko bavyuka ijoro mu kwizera ko baronka uko biyunguruza muri kino gihe ngo basa n'abihebuye kubera ko ico kibazo cyo kubura uko biyunguruza cahagaritse imirimo yabo yose bavuga ko leta yoreka bunguruza abantu bagakora uko bahora kuko ibyo kuguzimbwa bari babimenyereye ingendo kuva canke baja i Bujumbura bavuye mu Kayanza bakaba barihishwa hagati y'50 n'70 mu gihe igiciro cya leta kiri hagati y'90 n'10 bitewe n'imodoka ingenzi yafashe abunguruza abantu bo bavuga ko batarota batangura akazi kuko hatagira n'imajya igitoro no gutinya gucibwa ihadabu ry'amafaranga y'umurengera iyo badugije ibiciro byo kuyunguruza kandi nabo baba baguze igitoro cya magendo ku biciro by'umurengera abo bunguruza abantu ngo bafise amakuru yuko igipolisi cyoba kiriho kirashaka gufata bamwe mu babarongoye babahora ko aribo bari nyuma y'igihagarikwa ry'imirimo ariko baba biyunguruza canke bunguruza abantu mu miduga rusangi basaba leta gutorera umuti ikibazo cy'iryo kena gitoro kugira ngo urujya n'uruza rusubire mu maguru masha kuko bari ko bahombera byinshi
Pacifique Nkeshimana nawe tugukengurukire ishyirahamwe ry'abunguruza abantu mu Burundi Atrabu isigura ko uno munsi abo bunguruza abantu bakora bahomba kubera ikibazo cy'ubukene bw'igitoro rigasaba leta gutunganya inama rukoko mayo birimwo abo bose begwa n'ikibazo cyo kunguruza abantu n'ibintu kugira ibibazo byose biri mu gico gisata bishobore gutoregwa umuti ku neza ya bose twumvirize Charles Ntirambeba n'umunyamanga mukuru akaba n'umuvugizi w'ishyirahamwe Atrabu akaba ibivugiye kuri radio isanganiro kuri uno wa kabiri
uno munsi nababwiye yuko ibyo sagasesheshwa muri namwe byo muri ngaha igiciro kiri itiro ni 15,000 no kuvuga kuri uwo afise imodokari itongerwa ibitoro ijya muri itiro 100 gusa ni miliyoni 500,000 uwo muntu twebwe twari ko twishuza mu kirundo cyangwa umuyinga amafaranga 30,000 no kuvuga imodoka igiye no kugaruka atakindi kintu kimwe cyavuyemo ni miliyoni 2,100,000 imiliyoni 2,100,000 mu gihe ya modoka imwe yitirisha ugacukuramo ibitoro by'imiliyoni 1,500,000 hacyasigara 1,600,000 atakindi kintu kimwe mwakuyemo ivyo navyo urazi ntibyoshoboka kuko turafise abakozi turafise amabiro turafise impapuro dukoresha sinibaza rero ko twebwe mu gufata izo ngingo z'uko turiko turaremera turiko tumerera nabi bene gihugu nibaza ko hagomba kubanza kuba inama tugatanga ibyo biharuro kuko ni biharuro bivuga bose barabizi ugacuraba yuko twebwe mu byukuri dufata ko turiko tubafasha kugira dushobore kwiyungunganya n'ibibazo turimo tubivemo atanumwe ateje ikibazo wundi twebwe mu byukuri icyo dusaba ibiganiro twagumye tuvuga yuko hakenewe yuko ahoba inama harabaye inama rukokoma iraba ibyo kunguruza abantu n'ibintu ngaha mu gihugu cyacu iyo nama rukokoma ibyayivuyemo ntabyo twigeze tumenya iyo babijyanye mugabo mu byo twasaba ko ibibazo byose byigwa na cyane cyane ku bijyanye n'ibi bitubuza gukora etoro ibyuma bisubirira ibindi amavuta impapuro amakori n'amatagisi ibyo byose n'umurengera twe tugira tuti ko bigaragara ko igisata gikora gihomba hobaho inama hagafatwa ingingo tukatezurirwa kugira ngo igisata cyo gutwara abantu ibintu nacyo kibe igisata cy'ubutunzi nk'ibindi nayo ubundi uko kimeze uko bimeze ubu muri uno mwanya novuga ko ari igisata cyo gufasha kugira ngo abantu bashobore kwiyunganya ariko ubundi cyagomba kuba igisata cy'ubutunzi ni ukuvuga rero twebwe dusaba yuko habaho inama kugira ngo twerekane ibyo bibazo mugabo mu kurindira hafatwa ingingo ijyanye n'ibihe turimo kugira abantu bashobore kwiyunguruza kuko mwabonye ku bituro na twebwe turi ababyeyi abafite abana birababaje kugira abantu bashobore kwiyunguruza na twebwe kandi dushobore nk'uko dutunga imiryango yacu kuko bijya byuma twabiguze amafaranga ayo mahera yo urumva ni investisi umuntu aba yatanze kugira ngo nawe bishobore kumutunga ni ukuvuga nk'ibi bibandanyije umwanya munini uruhombo runini ruca ruba ku basanzwe bakora uyu mwuga mugabo ruraba no ku bandi bose abiyunguruza mbere no kuri leta kuko ntiduheza ngo tubandanye dutanga y'amatagisi n'amakori twahora dutanga
ikirojo jwi rya Charles Ntirampeba umunyamanga mukuru ishiramwe ry'abunguruza abantu atrabu tuce dusozera kwa makuru turako turabashikiriza kuri uno wa kabiri nshimire mwebwe mwese mwari muduteze abiri nshimire kandi bagenzanje bafashije kuyegeranya bwezoho muyumviye reka ndabifurize kuranirwa mu byanyu no mu banyu naho ubuta kuri radio Nzamba agateka kawe kuri mitoma kumwe na Edi Claude ni nazwe naho utaha.